Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Tutimo duteza amatwi namwe mwese mu cugurura ama radio yanyu. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Frederic Munikije atiramije ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, uyu mwanya tugiye kubashikiriza amakuru yo mu ntara y'ibiyaga binini. Nyuma y'ayo makuru turaza gukomeza ku kiganiro iwanyu mu ntara, cibanda cyane cyane ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no makampi impunzi z'Abarundi. Burundi ishyirahamwe rihanira agateka k'abapfunzwe AVDP yatanze impapuro z'umutsindo ku banyororo bo mu ibohero rya Ngozi bakurikiranye inyigisho zo gukoresha imashini nyabwonko kurima kijambere hamwe n'abize gusoma no kwandika. Abarongoye iryo shyirahamwe bavuga ko bariko barategura izo mbohe kugira ngo zizoshobore kwibeshaho zisubiye mu miryango yazo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umenyeshamakuru Ijwi rya Amerika Ingozi.
Abanyororo barose impamyabushobozi ku nyigisho z'imyuga barohewe mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi, bose hamwe ni 39. Abigishijwe gukoresha imashini nyabwonko bita ordinateur mu Gifaransa ni 19. 9 bigishwa kurima kijambere, 19 nabo bigishwa gusoma no kwandika. Ninteretse Jean Pierre yarongoye ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abafunzwe ari naryo ryatanze izo nyigisho, avuga ko biyumviriye ubuzima bw'abanyororo bamaze gusohoka mu ibohero.
Ivyo rero twabigize kubera twasanze ko mu mabohero amwe amwe kandi nka yose hariho abanyororo bariyo nabo nyene bakwiye kwitabwaho. Umva icyo cyahe twayigize rero kugira ngo twiteho abo bafungwa, kugira nibagira amahirwe yo gusohoka hagira icyo basohokanye bareke gusamara bari hariya cyanke ngo bihebure.
Ninteretse avuga ko biri no mugufasha abafunzwe bazaba bahawe imirimo isubirira ibihano nk'uko bitegekanijwe mu nteguro y'itegeko mpanabyaha rishasha.
Yakwe yoza kuvundira mu munyororo bakamuha ibikorwa, nivyo bita mu Gifaransa travail d'intérêt général, rumva gisimbura cyo bikorwa hajyaba umuhaye aba mukiye nk'imyaka 2 cyangwa 3 yokora kugira ngo bisimbure iyo ntuzi. Urumva rero abana bo twahaye twigishije muri icyo gihe barashobora gufasha abandi, kandi twabigishije ngo bace bagenda barashobora no guca bafasha n'abandi na cyangwa nabo nyene muri ibyo bikorwa nk'ibyo byo kurima.
Mu barozi impapuro z'imitsindo hari abari baratashe. Uyu avuga ko akivyiga atari yizeye ko bizomufasha.
Sinarose inyigisho yo kurima kijambere kandi nasanze ari ndimo nziza kandi ifashe.
Kikwikirana izo nyigisho hari uwarufise umwizero bw'uko uzoje ko zikoresha hanze?
Nta mwizero nari nashoboye kugira mugabo amaze kuntuma ko nze kuzitora, nahise mvuga ati zizohava zingirira akamaro reka nze kuzitora nze nzoze ndakora nkoresha kijambere nk'uko nzoba narabyize.
Umukuru w'ibohero rikuru ry'abagabo rya Ngozi avuga ko abanyororo basanzwe bazi utugenegene twinshi, ariko avuga ko hari imyuga myinshi ingirakamaro bakeneye bakabura abafasha kuyigisha. Habonimana Aloyize arongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi.
Baripfuza wo kumenya gukora amatara electricity, ariko cyo kintu twama twakibwiye abagendera ibohero ituraronka uwo byitabira. Baripfuza gukora amazi plomberi, ariko nacyo nyene ituraronka uwo byitabira kugira ngo aze kubitwigisha. Baripfuza kwiga kunyonga imiduga.
Nibohero rikuru rya Ngozi hari ikibazo cyo kuronka ibisamaza abanyororo nk'ibibuga by'inkino, ni ikindi kibazo kiraje ishinga urongoye ibohero.
Bari dukeneye akaronka ahantu bakinira bagashobora kunonora imitsi kugira ngo nibamugare. Baripfuza n'abazi gukina kwarukina rw'amaboko basket, barahize n'umuntu yodi wakaya kantu bacomeka nk'umupira kutubwo tugashyira kuri ruriya ruhome no kuri uru barabuze.
Umukuru w'ishyirahamwe AVDP n'uburongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi bose bararajwe ishinga n'ubwinshi bw'abanyororo bakomeza kwiyongera. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Ngozi atanga uko ibitigiri by'abanyororo bihagaze uno munsi.
Muri iki kigo twita ibohero ry'abagabo ry'Ingozi uyu munsi kirimwo abanyagihugu bashika 170, ariko iki kibanza cyari kigenewe abantu 400.
Ubuserukira ishyirahamwe AVDP nawe agasigura icyo bivako.
Ni kijyanye n'ingene amadosiye y'abanyororo atanyaruka kugira ngo ubutungane binyarutse ikindi nacyo bivana n'ingene amadosiye ataboneka rawusanga nka dosiye yanaka baramuzanye ngaho bakamushyira ngaho ntiboneke ahanini mugabo nikijyanye nuko ubutungane bwitonda butanyarutsa ngo izo manza zinyaruke
abo bose basaba abajejwe ubutungane kuburanisha amadosiye y'abafunzwe n'ingoga kugira abanyororo boye kuguma biyongera AVDP zisaba ko gufunga yoba ingingo yoza inyuma y'izindi ngingo zose zishoboka zofatigwa ukurikiranwa ku cyaha ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu gihe hasigaye iminsi icyenda ngo icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka wa 1959 gushika mu gihe mu 1998 kivanweho leta y'u Rwanda yatangaje ko yiteguriye kwakira abanyarwanda bose bazoba batahutse ni inkuru y'umenshi makuru y'ijwi rya Amerika Sumita Kaboyi ari Kigali mu Rwanda
mu kiganiro ministre ushinzwe iby'impunzi mu Rwanda Jean d'Arc de Bonheur yahaye itangazamakuru kuri wa gatanu yavuze ko kuva mu mwaka w'2011 ariko hatekerejwe icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu 1959 kugeza mu 1998 uyu muyobozi avuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ryabaruraga icyo gihe impunzi z'abanyarwanda zigera ku 100,000 ziri hirya no hino ku isi ministre ushinzwe impunzi mu Rwanda de Bonheur Jean d'Arc avuga ko muri iyi myaka itandatu ishize izo mpunzi zatashye ku bwinshi ku buryo ubu abagera ku 186 bamaze kugera mu Rwanda ministre de Bonheur akavuga ko batarabona impapuro zibemerera kuguma mu gihugu bahungiyemo bakwihutira gutaha
ntabwo u Rwanda rugamije kuvuga ngo byanze bikunze nimutahe mwese nimuze mu gihugu kuko cyagaragaye ko hari abafite ibikorwa hirya no hino mu bihugu bahungiyemo ibikorwa bibafasha kwiteza imbere abo ntago tubasaba kubisiga icyo tubasaba n'ukureka kwitwa impunzi bagakareka statut y'impunzi noneho bakagana za ambasade zacu zikabafasha kubona ibyangombwa nk'abanyarwanda abifuza gutaka nabo dufite icyizere cy'uko bazataha kuko tuzi neza ko hari abari bategereje kumva ko twongera igihe ariko mu by'ukuri nta gahunda yo kongera igihe ihari nta gahunda yo kongera ihari muri iki cyumweru gisigaye gufata icyemezo birashoboka
umunsi ntarengwa wo kuba abanyarwanda bahungiye hirya no hino ku isi bazaba batakitwa impunzi wagiye uhindurwa kubera ubwumvikane bw'ibihugu bicumbikiye izo mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ministre de Bonheur akavuga ko iki cyemezo kitazongera gusubira inyuma ariko nanone ko batazaza batazaba bafungiwe imiryango burundu
ntabwo kuba tuvuga ko statut rusange ivuye ku banyarwanda bivuze ko tubahejeje inyuma y'igihugu ntabwo ari cyo bivuze abanyarwanda bose twiteguye kubakira leta y'u Rwanda rero yarabiteganyije umunyarwanda wese uzakomeza gutaha nyuma y'icyo gihe tuzamwakira kandi tumufashe gusubira mu buzima busanzwe
icyemezo cyo gukuraho statut z'ubuhunzi ku banyarwanda kije nyuma y'aho u Rwanda rutangaje ko rugiye kwakira abanyafrika bajyanywe bucakara kugurishirizwa mu gihugu cya Libya kuri ministre wo gucyura impunzi mu Rwanda ngo u Rwanda ntirwakwakira abanyamahanga ngo rwirengagize abenegihugu
niba turimo dufata uruhare mu kwakira abimukira bari muri icyo gihugu cya Libya mwavuze kugira ngo bareke kubaho nta statut bagira ni gute twareka abana b'abanyarwanda bakabaho nta statut bagira baho bazerera niko nabyita munyemere nkoresha iryo jambo ikiza rero nuko bahitamo bagataha
abayobozi ba ministeri yo gucyura impunzi mu Rwanda bavuga ko umunyarwanda utarahawe ibyangombwa n'igihugu yahungiyemo azagira ibibazo nyuma y'uko itariki ya 31 z'ukwezi irangira bwana Rwama Jean Claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri ministeri yo gucyura impunzi mu Rwanda
umuntu wari ufite statut y'ubuhunzi iyo akuye statut y'ubuhunzi ni ukuvuga ngo aba abahindutse umuntu udafite amategeko murengera ibyo rero ntabwo tubyifuza ku banyarwanda ariyo mpamvu tumaze imyaka yose tubashishikariza gutahuka cyangwa gusaba ibyangombwa bibemerera kuba muri ibyo bihugu mu buryo bwemewe n'amategeko
kugeza ubu ministeri yo gucyura impunzi irabarura abanyarwanda bagera ku 17 bakiri hirya no hino ku isi ariko iyi ministeri ikizera ko mu minsi 9 isigaye ngo itariki ntarengwa igere abanyarwanda nabo bazaba bamaze gutahuka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rigenera buri mpunzi itashye ibiribwa bimara amezi atatu igahabwa ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe cy'umwaka buri muntu mukuru akagenerwa amadolari ya Amerika 150 ni ukuvuga arenga 2,200 amafaranga y'u Rwanda umwana agahabwa amadolari 150 kuri buri muntu muntu no kuvuga asaga 2020 mu mafaranga y'u Rwanda gusa iyi mpamba ntirewe umunyarwanda uzataha nyuma y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017 Asunta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Turabashimiye bagenzi bacu muraho mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Nabaramu kijenchu tiba kunzi, mahisemo kumvirizi bigani lo vzira adiju ya Amerika Risamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda, mulisi ya chumino munani, muri kumana jawe diani na hazu.
Ayuma vira jero turimo, hari hao abu sanga, bafisi metro, ichumi na zita anu, kumirongu tatu. Nukubuga ni parcerdo kaze, na toilet, nigikoni gusa. Ntugira aho ubakiringa
uyu ni Hatungimana Jean Baptiste umworozi akaba numukuru w'ishira hamwe rya borozi b'inka muri commune ya Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko batorohewe mu gutunga inka za kijambere igituma muraza kucumva handi hato mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Rwanda butangaza ko ingingo yo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda itazosubira inyuma bitegekanije ku itariki ya 31 y'uku kwa 12 atamunyarwanda azubacitwa impunzi mugenzi wacu Asumta Kaboyi I Kigali niwe yaduteguriye ino nkuru
mu kiganiro ministre ushinzwe iby'impunzi mu Rwanda Jean d'Arc de Bonnet yavuze ko kuva mu mwaka wa 2011 ariko hatekerejwe icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu 59 kugeza mu 1998 uyu muyobozi avuga ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ryabaruraga icyo gihe impunzi z'abanyarwanda zigera ku 100,000 ziri hirya no hino ku isi ministre ushinzwe impunzi mu Rwanda Dobonere Jean d'Arc avuga ko muri imyaka 6 ishize izo mpunzi zatashye ku bwinshi ku buryo ubu abagera ku 86 bamaze kugera mu Rwanda ministre Dobonere akavuga ko batarabona impapuro zibemerera kuguma mu gihugu bahungiyemo bakwihutira gutaha
ntabwo urwanda rugamije kuvuga ngo byanze bikunze ni mutahe mwese nimuze mu gihugu kuko cyagaragaye ko hari abafite ibikorwa hirya no hino mu bihugu bahungiyemo ibikorwa bibafasha kwiteza imbere abo ntabwo tubasaba kubisiga icyo tubasaba ni ukureka kwitwa impunzi bagakareka statu y'impunzi noneho bakagana za ambasade zacu zikabafasha kubona ibyangombwa nk'abanyarwanda abifuza gutaka nabo dufite icyizere cy'uko bazataha kuko tuzi neza ko hari abari bategereje kumva ko twongera igihe ariko mu byukuri nta gahunda yo kongera igihe ihari nta gahunda yo kongera ihari muri iki cyumweriro gisigaye gufata icyemezo birashoboka
umunsi ntarengwa wo kuba abanyarwanda bahungiye hirya no hino ku isi bazaba batakitwa impunzi wagiye uhindurwa kubera ubwumvikane bw'ibihugu bicumbikiye izo mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ministre Dobonere akavuga ko iki cyemezo kitazongera gusubira inyuma ariko nanone ko batazaza batazaba bafungiwe imiryango burundu
ntabwo kuba tuvuga ko statu rusange ivuye ku banyarwanda bivuze ko tubahejeje inyuma y'igihugu ntabwo ari cyo bivuze abanyarwanda bose twiteguye kubakira leta y'u Rwanda rero yarabiteganyije umunyarwanda wese uzakomeza gutaha nyuma y'icyo gihe tuzamwakira kandi tumufashe gusubira mu buzima busanzwe
icyemezo cyo gukuraho statu z'ubuhunzi ku banyarwanda kije nyuma y'aho u Rwanda rutangaje ko rugiye kwakira abanyafurika bajyanywe bucakara kugurishirizwa mu gihugu cya Libya kuri ministre wo gucyura impunzi mu Rwanda ngo u Rwanda ntirwakwakira abanyamahanga ngo rwirengagize abene gihugu
niba turimo dufata uruhare mu kwakira abimukira bari muri icyo gihugu cyari bya mwavuze kugira ngo bareke kubaho nta statu bagira ni gute twareka abana b'abanyarwanda bakabaho nta statu bagira bakabaho bazerera niko nabyita mu nyemere nkoresha iryo jambo ikiza rero nuko bahitamo bagataha
abayobozi ba ministeri yo gucyura impunzi mu Rwanda bavuga ko umunyarwanda utarahawe ibyangombwa n'igihugu yahungiyemo azagira ibibazo nyuma y'uko itariki ya 31 z'ukwezi irangira bwana Rwama Jean Claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri ministeri yo gucyura impunzi mu Rwanda
nyuma y'icyo cyemezo umuntu wari ufite statu y'ubuhunzi iyo akuhiye statu y'ubuhunzi ni ukuvuga ngo aba abahindutse umuntu udafite amategeko amurengera ibyo rero ntabwo tubyifuza ku banyarwanda ariyo mpamvu tumaze imyaka yose tubashishikariza gutahuka cyangwa gusaba ibyangombwa bibemerera kuba muri ibyo bihugu mu buryo bwemewe n'amategeko
kugeza ubu ministeri yo gucyura impunzi irabarura abanyarwanda bagera ku 17 bakiri hirya no hino ku isi, ariko iyi ministeri ikizera ko mu minsi 9 isigaye ngo itariki ntarengwa igere abanyarwanda nabo bazaba bamaze gutahuka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rigenera buri mpunzi itashye ibiribwa bimara amezi 3 igahabwa ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe cy'umwaka, buri muntu mukuru akagenerwa amadolari ya Amerika 50,000, ni ukuvuga arenga 200,000 mu mafaranga y'u Rwanda, umwana agahabwa amadolari 150,000 kuri buri muntu, ni ukuvuga asaga 120,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa iyi mpamba ntirebe umunyarwanda uzataha nyuma y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abashingamateka ba Uganda kuri uno wa gatatu baratoye ku bwinshi integuro y'itegeko rikura imyaka y'amavuko perezida wa Uganda atorenza kugira ngo yemererwe kwitoza. Ingingo rero yugururiye imiryango perezida Yoweri Museveni yo gushobora kwitoreza ikiringo cha gatandatu akaramukatowe azocaramutswa Uganda gushika muri 2031. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi aratubandaniriza ino nkuru.
I vote yes.
Aho nubwo abashingamategeko batoraga mu nteko ishingamateka ku badepute basaga 400 biganjemo abo mwishakari ku butegetsi 317 nibo batoye ko itegeko nshinga ryo hindurwa, 97 barahinyuza nuko babiri bo ntibatora. Ibi bikurikije igihe cy'amezi agera kuri 3 abashingamategeko bazenguruka mu gihugu kumva ibitekerezo by'abaturage kuri ingingo yo guhindura itegeko nshinga. Byagaragaye ko rubanda nyamwinshi babihinyuje, ariko abadepute batoye ko itegeko ryahindurwa bose bavuze ko babisabwe n'abaturage. Navuganye n'abantu bamwe nagiye mpora nabo ku mihanda y'umujyi wa Kampala gutora kuri iri tegeko kukimara kuba, ariko mu bantu barindwi twavuganye nabuze n'umwe wambwira ko yanejejwe no guhindura mu itegeko nshinga kugira ngo imyaka ntarengwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikurwe mu mategeko.
Well, it like it was expected, it's done. So Museveni has a life presidency.
Aba twavuganye mu rurimi rw'Icyongereza n'Ikiganda. Uyu wati nta gitangaza kirimo niko byari bitegerejwe kuba ubu Museveni abaye perezida ubuzima bwe bwose. Uyu wati ibi bivuze ko uzaba umutegetsi wese azategeka kugeza igihe azapfira. Iki ni ikintu kibi cyane cyane. Mu myaka isaga 30 Museveni yamaze ku butegetsi, iyo tuba twarabonye undi mu perezida ubuwenda Uganda yaba yarateye imbere. Uyu wati nge ntabwo byanejeje na gato, ntabwo bagombaga guhindura iryo tegeko. Nge navutse perezida Museveni ari ku butegetsi nashakaga kubona ku bandi bategetsi. Abahindura iryo tegeko bareba inyungu zabo bwite. Uyu wati ntacyo twabikorera. Abatoye guhindura iryo tegeko bagiye kubona amafaranga menshi bigirire noheri nziza, abandi bazahembwa bagirwa abaministri, ntacyo twahindura.
We cannot change anything now. Yes, of course they have to gain favor from the president himself. Okay. I mean a ministerial post.
Itora ryarangiye bwije kandi rikishwamo no ku rwego rwa kabiri, ubu akaba risigaje gucya mu rwego rwa gatatu ana rwo rwa nyuma kugira ngo ibitegeko ryemewe. Nyamara ariko hari ingingo yongewemo itari yaravuzweho bwa mbere yo kongera imyaka ku gihembwe cy'abashingamategeko hamwe n'umukuru w'igihugu kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7. Aho ku ruhande rw'ishaka riri ku butegetsi bavuga ko iri tegeko ritareba perezida Museveni wenyine nk'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga, ahubwo ko rireba abo bose bazashaka kwiyamamariza uwo mwanya, kandi ko byaba byiza perezida Museveni akomeje gutegeka kubera ko yazanye amahoro n'iterambere mu gihugu. Nyamara ariko abadepite basaga 30 b'ishaka riri ku butegetsi nabo batoye bahakanya ko itegeko ryohindurwa bongerera ku batavuga rumwe n'ubutegetsi basaga 50. Ubu perezida Museveni ugejeje imyaka 73 y'ubukuru yemerewe kongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2021 inshuro ya gatandatu yisubirira mu gihe azaba arengeje imyaka 75 y'ubukuru yari ibujijwe n'itegeko ryahinduwe. Igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga cy'igitanga ubwa mbere mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka habaye imvururu mu nteko ishinga amategeko, bamwe barakomereka abandi barafungwa, ndetse haba n'imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu y'abantu bamaganaga icyo guhindura itegeko, nuko benshi batabwa muri yombi. Nkuko byanabaye ubwa mbere kuva ku munsi wa mbere wa kino cy'umweru ubwo batangiye kwiga bisesuye itegeko mbere y'uko batora, ingoro y'inteko ishinga amategeko yari igoswe n'abapolisi hamwe n'abasirikare. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
cha bijya bije biranuga nuga kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akarira vyisomeye
eh ndakubiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
eka sivyo ehe dupingi utangiki
mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru irikiranugwa nugacane ijanye n'ikiringo c'uburuhuko bw'abanyeshuri bo mu mashure y'intango nayisumbuye cagabanijwe n'umushikiranganje bw'indero mu gihugu c'u Burundi harababona rero ko bigiye guhungabanya urutonde rw'ivyigwa hamwe n'amagara y'abanyeshuri mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yabiciye hirya no hino atubwira idonito
Inkuru ivuga ko umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yafashe ingingo yo kugabanya ikiringo c'uburuhuko co kunweri na pasika cahora kimara indwi zibiri kikamara indwi imwe ubwo muci bwamara amezi abiri bukamara ukwezi kumwe ibi bikaba vyateye ibibazo bamwe nabandi kubijanye n'ingene ikirangamisi c'ivyigwa kizokoreshwa uyu mwaka Amakuru cyo rya Amerika rifise nuko amashure amwamwe avuga ko atatariki tomoye bafise yigihe abanyeshure bazosubirira kwiga inyuma y'ubu buruhuko bwa Noweli abanyeshure bagira bajemwo ariko rero nubwo iyi nkuru yatanguye guhanahanwa muri uku kwezi kw'12 ubushikiranganje bw'indero buratangazwa n'aya makenga kuko iyo ngingo yafashwe itariki 5 z'ukwezi kw'9 uyu mwaka mu itegeko nshikiranganje inimero 610 agakwego 299 Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje avuga ko abayobozi b'amashure bahamagariwe gukurikiza ikirangamisi bahawe
umuyobozi cyangwa umwigisha yobavuga ko atabizi n'ukuri yobakora nabe uyo n'umuyobozi atobakurikira n'umwigisha ni kwakunda nk'akaro rero n'umwigisha wo mu mashure dufate mu mashure yisumbuye hariho integuro umwigisha wese agira integuro z'ivyigwa ingena zokwigisha kuva mu kwezi mu kwezi cyenda gushika umwaka hehe aba yabiteguye ndashobora kubitegura atisunze ikirangamisi cy'ishuri rero nta mwigisha twibaza ko akora akazi kiwe neza cyangwa umuyobozi akora akazi kiwe neza yoba ibi bintu ariho akibimenya kuko iritegeko riramaze igihe nta gishasha nta cyahindutse ku kiranganze turabasabye rero ko bakurikiza ikirangamisi duje gushikiriza cyo kuwa gatanu nyakanga uno mwaka turimo
ku mbuga ngurukana bumenyi beshi babona ko iyi ngingo izoruhisha abanyeshure Hari nabibaza icije kungura mu bijanye n'indero nahanyene Juma Edouard atanga umuco anavuga ko intumbero atari kuruhisha abanyeshure ariko nyabuna amashure arihiganwa kandi ko bisaba ingufu
intumbero nuko tukeneye kuduza umwanya abana bamara kwishura umwanya abana baba ariko bariga nuko uvuga duteranije kuva indwi imwe yo mu kiruhuko cya pasika iyindi yo mu kiruhuko cya pasika cya Noel n'indwi zibiri zo ku kiruhuko cyo muci birerekana yuko hafi abana bazomara ukundi kwezi kwishura ibyo rero bizotuma nabigisha bashobora gutanga ibyigwa byabo borohewe bakabitanga rero mu buryo bwiza kandi ni kuneza y'abantu
nubwo inkuru iri kirahanahanwa ivuga ko uburuhuko bwo muci bwamara amezi abiri buzomara ukwezi kumwe siko biri bwagabanijwe ko indwi zibiri bitegekanijwe ko buzotangura itariki 14 z'ukwezi kw'indwi buhere itariki 10 z'ukwezi kw'9 z'umwaka buca dutangura w'2018 nayo ubwo muri iki gice cya mbere cy'amashure bitegekanijwe ko buzotangura itariki 23 z'ukwezi hama abanyeshure basubire kwiga itariki 2 z'ukwezi kwa mbere baraye bahimbaje umunsi mukuru urangiza umwaka Nkuko bisanzwe tubasomere ivyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'inkuru y'indero yahererekanijwe duhere kuri uyu avuga ati hamwe iyi ngingo irumvikana ariko umushikiranganje abakwiye kuraba uburyo abanyeshuri b'abarundi babayeho hari n'uyu avuga ati n'ukuri birababaje umubabaro uri kuri mwebwe abanyeshuri mukiri ku ntebe y'ishuri uyu nawe avuga ati jewe ndashigikiye umushikiranganje w'indero Nukuri abanyeshure barakwiye kuronka umwanya kuye w'ivyigwa kugira ngo urutonde rw'ivyigwa rutegekanijwe ruhere naye handi hoho dushobora gusigara inyuma y'abandi hari n'uyu yanditse nk'umunyeshure avuga ati abanyeshure turishuye ariko umwe wese azojya kungaruka zizotwadukako Uyu nawe ati nibaza ko nawe atotwara atazanye bishasha. Erega muri iki gihugu cyacu nta numwe atanezererwa no kwerekana ubuhinga bwiwe, bakibagira ko nivyo bakora navyo bifise ubuhinga. Uyu nawe ati ahubwo ingingo igiteba tubandanye n'uyavuga ati hariho abirihira amahera y'ishuri tuzoca tuyakurahe, namba agomba ko dutaha ivyubu biragoye. Dusome n'uyu avuga nk'umwigisha ati nibongereze imishahara y'abigisha. Rero hari n'uyu avuga ati emwe n'izindi ngingo zikomeye kurusha aho zizoza. Uyu nawe ati umwana w'umukene aratashe kwicara iruhande ya nyina kuko benshi babanza kunganira umuryango, ibisigaye ku batunzi ni vyiza. Tugarukirize kuri uyu avuga ati ha nta kundi biri bugende, ubwo n'ubukene leta igaragaje nta kindi kibitumye atari ubukene leta ifise butuma idatanga akazi ku barimu bashasha. Ingorane zigaruka ku banyeshure n'abigisha hamwe n'ababyeyi. Mu majambo make ku munyagihugu muto muto, ewe mana tabara Burundi. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Kubitire mu ntara ya Bubanza bineza na neza muri commune Gihanga, ahaborozi b'inkabo muri iyo commune bavuga yuko bafise ikibazo gikomeye cyo kubaka impongoreza aho bororera inka za kijambere. Ni mu gihe bariko bahimirizwa yuko atawoba agitunga inka bita izikirundi. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Bubanza Evariste Nzikobanyanka.
Komine Gihanga iri mu ntara kama Imbo, iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati, Imbo Centre mu Gifaransa, akarere kagwiriyemo aborozi b'inka kuva kera. Muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere. Ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga, Mufasoni Gatarina Nahimana.
Inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46,000. Ariko rero urabona uko buragiro bwagiye burahinduka, aborozi benshi barimuka bakimukiriyo za Gatumba, bakimukiriyo za Kibitoki, kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza, ariko ziyerera kwa kundi nyene. Inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20. Ariko rero inzungu zirakarigwa, no musi ubwiye ugaharura ugasanga nikigitigiri, ejo usanga inyana nyinshi zirakunda kukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbi zijyaga zimeze nabi zitagira isuku, inyana zazo zirakunda gutakara cyane.
Naho igiharo by'inka za kijambere ari gito muri komine Gihanga, ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya. Ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza, ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere. Igihanga mu ntara Bubanza, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Sure.
inshuti banyuranye mwarimu duteza amatwi ninga haduce dusozerera ikiganiro cacu arico rwanyu iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ikiganiro cacu cuno musi gishoboke kuri mikro muri studio ya 18 Washington DC mari kumwe na Joe Diane nahazwe muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi afatikanije na ingenieur twemi uko turi batatu twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza
tuti mwese mu bandanije gutega amatwi radio ijwi ry'America masogonda makeyi isa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira imisi yose.